Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabaramukije bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze muri ano makuru mugira mushikirizwe na jewe Jean-Marie Ndabashinze. Dukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Imiryango 12 y'abarundi bamuka mu ntara rutana bafungiwe inyarugusu kuva kuri uno wa kane, bakaba bari bagiye mu gihugu cya Tanzania gusaba ubuhungiro. Mu kigo Istebu havugwa imyidogo gifatiye ku dushiruka bute duhabwa abakora ivyigwa. Abakozi b'icyo kigo basaba rongoye ko abakozi bofatwa kumwe atamwana n'ikinono. Mwikambi ya Mahama amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme aribonekeza, abarongoye abandi muri iyo kambi bamenyesha ko inyigisho zibandanya gutangwa kugira ngo amabi nkayo atuzwe. Ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gihugu cha Tanzania. Imiryango 12 y'abarundi yari yahungiye mu kambi ya Nyarugusu muri Tanzania kuri uyu wa kane ipfungiwe mu gipolisi cha Tanzania. Abarundi bagizwe n'abana, abakenyezi, abatama, batamakazi n'abagabo baturuka mu ntara ya Rutana. Inkuru ziva ngaho inyarugusu zivuga ko imbere yo gufungwa babanje gukubitwa barashaya. Ni inkuru tubaza Beni Akserakana.
Abo barundi batawe bakomoka bagizwe n'imiryango 12. Bashitse mu kambi ya Nyarugusu mu masaha ya saa 8 ku muhingamo kuri uyu wa kane. Inyuma y'urugendo rw'amaguru rutari ruto bagize bavuye mu ntara ya Rutana, barashitse mu kambi ariko ntiborohewe biturutse ku burongo iyo kambi aguma yiruka ku mpunzi nshasha ashaka kuzisubiza mu Burundi ku nguvu.
Bashitse rero ku gipolisi bahavuye bimenyekanisha ko bahunze bava mu ntara ya Rutana. Hanyuma igipolisi kiragerageza kubabaza ko hoba hari imiryango bafite kugira ngo bashobore kukwinyegezamo kuko hasanzwe hari ikicuka hagati Tanzania cyane cyane MJ uyu muntu makazi asanzwe arondera cyane abantu bahunze, abantu basanzwe barahungutse bakagaruka, abantu basanzwe bafite umutekano muke mu Burundi baba bahunze kugira ngo noneho abafate abasubize ku butaka bw'u Burundi.
Urongo ikambi amaze kuhashika yatanze itegeko ko bakubita ibyaciye bikogwa ubwo nyene. Barakubiswe barashaya, amatelefone ya baratwagwa, nabo baca binjizwa gasho.
Niko gucana kazi ahashika, amaze kuhashika abagabo bakubiswe bose birakomera cyatanze itegeko ry'uko batangura kubakubita. Barabakubita bikomeye, hanyuma barabaka n'amatelefone yabo ababa bari bafise. Hanyuma atanga itegeko ryo kubinjiza agasho. Abagore baciye babashyira ku ruhande rwabo babaha utuntu bashobora kuryama.
Ntitwashoboye kuronga urongoye ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo avuze ku byo yagirizwa. Twibutse ko iyo kambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa kabiri uno mwaka yarimwo impunzi z'abarundi 50,000 hamwe n'60,000 by'abakongomani. Naho rero abarundi baguma batahukanwa babwirwa ko umutekano ari wose, icibonekeza nuko haguma haboneka abahunga. Eka mbere n'abari baratahukanywe basigaye bahitamo gusubira guhunga kubera ko atamutekano urangwa mu Burundi.
Arakoze Beni Akserakana. Ano makuru tuyabandanirize mu yajanye n'ubutungane. Hari umunywanyi w'umugambwe CNL azwi ku izina rya Ndikumwe Nayo, amaze hafi iminsi 20 afungiwe mu gasho ka komisari ya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Uyo munywanyi yagirizwa n'umukuru uyo komine kuba yaraciye ikiraro yongera na cyoza abantu bariko bakora ibikorwa rusange ku musozi Kabizi wo muri iyo ntara nyene. Ibinegurwa na bamwe mu ndongozi umugambwe CNL haba ku rwego rwa komine canke urwego rw'intara. Ido Nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Nk'uko makuru dukura mu muryango wa Rikendi kumweyo avyemeza,
ngo yinjizwe agashoteri k'itsandatu zo kukwezi kwa munyonyo inyuma yo kwitaba uwo mukuru wa commune Kayogoro Antoine Ndayiragije ngo akimara gushika mu biro vyiwe niyamwemereye ko yisigura aho yaciye ategeka inyamiramabi ya komisariya ngaho ngo imwinjiza gasho Antoine Ndayiragije mu byo yamwagirije harimo kuba yaciye umugozi w'ibariyeri mu gacimbiri kiragarazi ku mutumba kabizi muri iyo commune igitangaje ngo nuko umusaneri atigera avuga umuserike yaciriye ko uwo mugozi ikindi amwagiriza ngo nuko yabwiye abaraho kubikogo rusangi bo birekera abanwanyi ba CNDD-FDD bonyene ivyo uwo musaneri yabifashe nk'igitutsi abarongoye seneri haba mu Kayogoro canke mu ntara bakavuga ko ifungwa rya Eric Ndikumweyo ari totezwa abanwanyi babo bariko baragirirwa hamwe no kuburabuza ibikorwa vy'uwo mugambwe aho bagiriza abanwanyi b'umugambwe CNDD-FDD basanzwe bari mu nzego muri iyo commune kandi kuba baromoye uwundi munwanyi wa senere kuri uyu mutumba kabizi azwi ku izina rya Patrice Nyabenda uwo nawe akaba yaromutse arahunga bivuye kutwara imbonera kure kuri uyu mutumba kabizi azwi ku izina rya Kosani afadikanije na Gilbert Ndikuriyo asanzwe ari umudereva wa Antoine Ndayiragije arongoye commune Kayogoro akaba no mu mbonera kure za CNDD-FDD muri commune Kayogoro uwo Gilbert Ndikuriyo akaba ngo kuva kera yamye atoteza abantu tumwe na bamusaneri bagiye batwara iyo commune abo barongoye senere ku nzego zitandukanye bakavuga ko abarongoye intwaro ngaho muri commune bagomba kokora umugambwe CNDD-FDD wonyene aho bakavuga kandi ko ibikorwa by'umugambwe byahungabanijwe kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 24 munyonyo ku ngoro yawo iri ku mugwa mukuru wa zone Gatabo ngo umugwi ujezwe intambo n'imvyino z'uwo mugambwe warabujijwe na shefu wa zone Gatabo aho yabasohoye barategura imvyino n'intambo zawo mu gihe uwo munwanyi Eric Ndikumweyo afungiwe mu gashoro k'igipolisi muri commune Kayogoro abarongoye senere hamwe n'umuryango wiwe basaba ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati kwihaniza Antoine Ndayiragije arongoye commune Kayogoro hamwe na Misago Zashe yatowe mu bashingamateka muri commune Kayogoro kwemera ihiganwa rya politike n'indi migambwe radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera musaneri wa commune Kayogoro kugira ngo tumenye icyo avuga ku bijyanye n'iryo fatwa n'umwanyi b'umugambwe SNL ariko telefone yiwe yahamagara ariko ntiyitavye
umwaka uraheze cyeri kubw'Imana agandaguriwe ku rugiwe kuva ico gihe ubutungane ntibwigeze bukora amatohoza ngo bwerekane ukuri kuri urwo rupfu bivugwa n'ishyirahamwe Focode aho byerekana ko inzego ziperereza aho gufasha mu kwerekana ukuri zaciye ziguma zihuvya amatohoza kandi n'ibimenyetso biboneka ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abantu basanzwe bakora mu iperereza Pacifique Nahazwe arongoye ishyirahamwe Focode niwe abitubwira
Cheri kubw'Imana yaragandaguwe arashwe n'abagabo bamusanze mu nzu aharyamye kurugiwe hariya mu gasekebuye mu gisagara cya Bujumbura aba bantu bamaze kumurasa baciye bavangaho ariko bibagiraho telefone iyi telefone niyo munyuma yavuye ifasha kumenya bamwe mu bakoze iryo bara kuko nyenewe yamenyekanye ko yari umukozi w'iperereza asanzwe akoreshwa n'iperereza mu bijyanye n'ibintu bene by'ubwicanyi uru rupfu rero ruboneka ko rushobora kuba rwari rwateguriwe mu iperereza ry'u Burundi kuko ibimenyetso ni byinshi byagumye byongerekana mu nyuma biza bikwega iryo perereza uretse uyu wa mbere yatayeho telefone n'uwa kabiri yahavuye yerekanwa n'igipolisi bakavuga ko abo bantu babiri biyemerera ko bishe Cheri kubw'Imana nawe nyene yamenyekanye nk'usanzwe akorera iperereza ry'u Burundi ikindi twashoboye kumenya nuko iyo telefone yatawe ahantu umuntu yayihamagaye ko yabaye uwitwa Alfred Innocent Museremu ajejwe iperereza mu gihugu hagati uyu Alfred Innocent Museremu yagiye kandi aranaboneka no mu zindi ntambwe zijyanye n'iby'amatohoza kuri urwo rupfu nk'igihe batwaye bano bantu bari bafashwe bakabatwara muri parke gusambishwa muribuka ko hari umwe muri bo yasohowe atwagwa mu iperereza aho bivugwa ko yakubiswe akagaruka ari ndembe kubera ko aho yari karabazwa n'icariho cy'umushikiriza amanza yari yarahiye kwemera ko hari na hamwe yarazi mupfasoni Christa Kaneza umupfakazi wa Thierry Kubw'Imana Se muri bukako Sentare imaze gufata ingingo y'ukurekura Krista Kaneza ngo aburane yigenza. Alfred Innocent Museremu wenyene ariwe kandi yagiye kubuza kumpimba kuwo mukenyezi arekugwa. No mu ngingo igira kabiri yafashwe mu kwezi k'umunani nayo nyene irekura Krista Kaneza, dufise amakuru ko Alfred Innocent Museremu ariwe n'ubu aguma yenyegeza akora ibishoboka byose ngo Krista Kaneza nasohoke ibohero. Umuntu yagasigara yibaza inyungu z'uwo muntu mu gihe n'ababonetse ko bishe Thierry Kubwimana arabasanzwe bakorera urwego agawa.
Patrick Nahazwe avuga kandi ko bitumvikana ingene ubwo rupfu rwahavuye rwagirizwa umupfasoni wa Thierry Kubwimana kandi atategeka abakozi bo mu iperereza.
Nibishobora kumvikana ingene mu butungane, ingene mu gipolisi, ingene mu bintu biri kubera uyu munsi umuntu yagiye gufatwa ari Krista Kaneza akagirizwa kwipfakaza nkuko womengo ni wagaba abakozi biperereza. Umuntu ntashobora kwicwa n'abakozi biperereza ngo umuntu wa mbere aja kuronderwa abe umukobwa w'imyaka 18 kandi abo bantu bafite ubwego begukira ariko rwa mbere bari gutangura kurabwa ko atari bwo gwatanze amategeko yo kujya kwica uwo muntu. Ikindi ngaha no kongera ko nuko twegwa makuru dufise ariko Thierry Kubwimana yoba yishwe kubera hari amabanga yarazi kubijyanye n'urudandaza rw'amagendo rw'ubutare urudandaza rwo bagwari rurimwo bamwe mu bihangange by'ubutegetsi bwa Saint-Destin. Yishwe kugira ngo ayo mabanga ntazo hava yavuga ntazo have ayashyira habona. Twagomba dusabe muri kano kanya ko abategetsi mu Burundi bo kwikubita gashi uyu mukenyezi bapfungiye ubusa agira kwicirwa umugabo akagira n'uguhanwa mu karenganyo nkaka. Turasabye umukenyezi bamutezurire bamurekure aje kuraba ikibondo ciwe anashobore no kugandara kuvyamushikira. Turasabye kandi kubaho ukuri kose kuvyatumye Thierry Kubwimana yicwa n'ababikoze.
Umushingwa manza Beatrice Nyamoya yari yahagaritswe n'iperereza ku mvo z'amatohoza ku gacindege ca Bujumbura yarekuwe kuri uno wa gatanu inyuma y'iminsi itandatu afunzwe.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ana makuru tuyabandanirize mu ikambi ya Mahama amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme aribonekeza naho hari biriko birakogwa. Ababa muri iyo kambi baganiriye na Radio Inzamba agateka kawe bamenyesha ko ubukene buri mu bituma abakenyezi batari bake bahohoterwa.
Niho sanga umuntu w'umukenyezi akoreshejwe ibikorwa by'imfashe nk'imibonano mpuzabitsina ku nguvu biriho cyane, ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu by'ibiryo cyangwa se amafaranga agashurashuzwa ku nguvu muri ubwo buryo. Abenshi turafite imigwi y'amakreba atandukanye, hariho ahantu bahurira ija kugendera abakobwa bahuye n'ibibazo bitandukanye, canke abatwawe n'ibiyobyabwenge, abatwawe n'ibibazo bitandukanye babyariye iwabo bakiri abana, kuja kubaganiriza. Urabona by'ukuri ko bagerageza kwigisha no kugerageza guhanura abandi. Hari aho usanga nk'abana b'abakobwa ugasanga abahungu barabasigisha utuntu ama bana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura mugasanga batwaye inda canke banduye uburwayi. Icokorwa nuko bakaraba ingene bashobora kubafasha iby'utuntu nyene bashobora utwo babashukisha bakatubaha kugira ngo abana barihe kuja gushurashura. Nta muntu aja gushurashura gutyo nyene babasa ibintu barondera, urabona nka benshi nkubwo hari imiryango bashize bitwa ibintu by'ibyiciro bya gatatu, ugaca usanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka icyo bifashisha. icyo twosaba ni uko na cyane cyane ku bana b'abakobwa bo kwitabwaho mu guhabwa ibintu bya nkenerwa byo ku mwana w'umwigeme bibanze cyane cyane ibyo nyine bituma aza gushaka mu bana b'abahungu yabironsa kumbure ibyo bihohoterwa byogabanuka.
Itangwa ku bwinshi ibyo nyigisho zijyanye no kurwanya ihohoterwa rishimikiye ku gitsina ni kimwe mu bituma imiryango y'abubakanye aho mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ibanye neza muri rusangi. Ibyo bishikirizwa na Kwishatse Jean Bosco arongoye impunzi zo mu ikambi Mahama, akamenyesha ko abakenyezi n'abigeme biteza imbere mu gukora udukogwa tutari duke dutuma bikenura mu bintu bya nkenerwa byo mu rugo. Ni mu gihe haciye umunsi yatanguye isekeza ry'iminsi 16 y'uguhimiriza no gukinga amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Nimo mwumvirize
twebwe arabakenyezi arabigeme nokuri turabona yuko bifashe neza nk'abandi bose, gusa nuko haraba imbogamizi zimwe n'izindi kiretse ubwiye usanga mu dukogwa tumwe n'utundi ugasanga kenshi cyane cyane nko mu ngo ugasanga bamwe n'abandi bashobora kugira ibibazo bivanye n'abatware babo mu ngo tumvikana muri tumwe n'utundi. Ariko muri rusangi twovuga tuti abenshi bimeze neza, bameze neza, gusa baragerageza bamwe n'abandi kurondera utwo bakora kugira ngo nabo nyene biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo. Akenshi turabona yuko abakenyezi bo mu nkambi ya Mahama n'abakobwa n'intangarugero pe uretse nyene umwe n'uwundi sanga habo tubazo tumwe n'utundi tutabura n'ahandi hose, kubera yuko habaho n'inyigisho nyinshi kenshi zo kugwanya ihohoterwa na cyane cyane rishingiye ku gitsina. Urabona kenshi ibyo biratuma mu kuronka amahugurwa amwe n'ayandi aranyigisha tugenda turonka, ugasanga rero arabashinga ntahe arabafasoni cyangwa abakobwa, bigatuma bashobora kumenya ingene bashobora kwifata mu bihe nk'ibi cyane cyane nk'abubatse, ugasanga ingo zabo zigenda zimera neza. Ariko urumva twavuze tuti nta mwonga uburi tsato ibidahizwe, bamwe hasanga ariko nitwovuga yuko ari benshi ariko mundi usanga bimeze neza.
Ubu naho dutandukire amakuru y'ubutunzi imidogo ni yose mu bakozi bakora ibyigwa bitandukanye mu kigo Istebu kijejwe kwegeranya ibiharuro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Abakozi bakavuga ko hariho ubudasa burengeje kudushiruka bute baronswa mu gihe baba bariko bakora bene ibyo byigwa, basaba ko ako karenganyo kogabanuka. N'inkuru ya mugenzi wacu George Nimenya.
Iyo midugo ku bakora amatohoza atandukanye yerekana ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu ifatiye hanini kuri ka mwana wa mama mu gutanga udushiruka bute kwa bakoze ibyo bikogwa, aho ibonekeza ubusumbasumbane udasanzwe. Abakora ayo matohoza bakavuga ko hariho akagwikegereye umuyobozi mukuru wa Istebu gatwara amafaranga menshi kurusha abandi kandi baba bakoze akazi kamwe. Abakozi bagatanga akarorero mu matohoza aheruka kuba kubijanye n'ikiza cya coronavirus no kugikogwa kijanye no guharura ibiti by'ikawa biri mu Burundi, aho usanga abegereye umuyobozi mukuru umwe yaronka miliyoni 20 zirenga mu gihe abandi batarenza umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi ku muntu, nk'uko umwe muri abo bakozi abivuga.
Natanga akarorero amafaranga aheruka gutangwa cya kabiri abantu bo hasi bitwa aba ankete aba basanzwe birirwa baranyiruka bagenda hirya no hino bashikira uwo babata kugira baronka ivyo biharuro bitosoye amafaranga 4,480. Abantu bita abakontrole bahembwe amafaranga angana 5,440. Abantu bita abasuperivize aribo barimo ako kantu turiko turavuga, umwe yahembwe 4,406,550. Ibyo rero nibyo tubonye muri iyi ankete, ariko nubamenyesha yuko ariko byari bisanzwe bimaze igihe kitari gito, aho muri ankete ya rosansema de kafeye ho itewe yari yaronse igikorwa cyo guharura ibiti by'ikawa biri mu gihugu, bamenyesha ko akagwi nk'ako
karimo ndetse umuyobozi mukuru umwe yahembwe imiliyoni mirongo ibiri n'ibihumbi amajana atanu mu gihe umu enquêteur kandi navuga ko igikorwa akora kidasanzwe yahembwe amafaranga angana umuliyoni.
Kuri iyo myidogo uruganda rwa radio Inzamba gato ya kawe rwarondeye kuri telefone umuyobozi mukuru wa Istebu Ndayishimiye Nicolas kugira duhe umuco ku bijanye n'iyo myidogo y'abakozi arongoye ariko ritwashoboye kumuronka.
Abatoza amatagisi mu gisagara cha Bujumbura bagirizwa kuba banyuruje amafaranga arenga imiliyoni mirongo itanu tibategerezwa gusubirizwa gusa nk'uko bisabwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca. Amategeko y'igihugu yategerezwa gucakora ibyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orucom gishinze kugwanya igiturire n'iseza kugwa ry'amatungo ya leta. Kubyiwe leta itegerezwa gukora yishimikije amategeko abagirizwa ubwo bunyenyezi bagashengezwa imbere y'ubutungane. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Abakozi ba meli ya Bujumbura batoza amakowi n'amatagisi barabwiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Jean Ndirakobuca ko bimwe mu mpamvu banyuruza ayo mafaranga batoje ari uko agashahara baronswa ari gato cyane ugereranije n'uko bitanga. Umushikiranganje arahiza arabirika neza ko bakoresheje impapuro za magendo mu kwiba ayo mafaranga biganwa n'igitabo mpanabyaha. Ariko mu nyuma umushikiranganje Ndirakobuca yarabwiye ko ayo mafaranga uyasubiza gutyo babone kubandanya akazi.
Iregataboro n'ikosa mwakoze n'ikore ikosa mwakoze harimo penali. Harimo po itaji dufo iyo ni penali ni mubimbana ibyo kuvuga ngo musubize par tranche ka ibya tranche oya yende hajya mwasize uno musi turi kuwa gatatu agere kuwa mbere ayo mafaranga yose merdo ravira mbira ati ese nkane ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashyize ku makoti. Ariko ndabasabe kwiyungubye mwayibishije anagura basi kongera tubaheke.
Kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orucom gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta abo banyuruje amafaranga miliyoni mirongo itanu n'imwe ntibategerezwa kuyasubiza gusa nk'uko bisabwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ngo leta yategerezwa gukora yishimikije amategeko azwi mu gihugu.
Inzira yafashe yuko inspection yogenda muri meri hanyuma bakaza bakabumviriza ubigombye akakurikira yasubiza bayashubije ibindi birashobora gukurikira ni byiza cyane. Mugabo rero amategeko imbere y'ibindi byose agomba kuza imbere kuko bitagenze gutyo uwundi nawe arashobora kuza agacagira ibi agacagira ibi agacekira biri. Twebwe no dusaba leta yuko yokurikiza amategeko hanyuma abakoze amakosa bakayahanirwa.
Mwamenya ko aba batoza amatagisi n'amakoni mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura basavye umushikiranganje Jean Ndirakobuca ko bogira ibikigongwe bagasubiza ayo mafaranga bibye buke buke.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Amasomerane yo kuri Ekofo Murango muri komine Matana intara ya Bururi yaragurutse ibisakazo ibitabo bitari bike byarononekaye ni mu mvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye muri ico gice kuri uyu wa kane nk'uko amakuru ava mu ntwaro muri yo komine abivuga. Ibyo bigiye gutuma bigora guheraheza iki gice cy'umwaka w'ishure abarongoye iryo shure bagasaba ubufasha bwihuta bishitse mu nyuma y'urubura rwaheruka konona imirima ku mitumba imwe imwe yo komine cyo kimwe n'imvura yasenyuye ruhome rushigikira inyubakwa ku ivuriro ry'ibihanga. Jedone Nkunzimana musitanteri yo komine akamenyesha ko hari umugwi wa komine kuko ugira ibyo gusanura ubwo ruhome nayo urongoye ivuriro wewe aratabaza ko hamwe hatogira icokorwa n'izindi nyubakwa zishobora kwasigara. Dusozerera n'amakuru ku nkuru ibabaje y'urupfu rwa mugenzi wacu Prosper Nzisabira benshi bari bazi ku izina rya Oso yarayaryamiye ukuboko kw'abagabo ku muhingamo kuri uyu wa kane. Oso Prosper Nzisabira yari umwe mu bamenyeshamakuru b'Abarundi bakorera mu buhungiro urongoye Radio Inzamba agateka kawe. Alexandre Niyungeko arahoze umuryango w'amaraso w'umuhisi n'abamenyeshamakuru bavuze mugenzi wabo akabasaba kwigumya muri ibi bihe bitoroshe. Alexandre Niyungeko:
nta majambo umuntu yoronka avuga ku rupfu giturumbuka kwa mugenzi wacu Prosper Nzisabira benshi bazi ku izina rya Oso no urupfu rubabaje cyane gose urupfu rwashitse giturumbuka radio Inzamba nta kindi twogira atari guhoza mu muryango wa Prosper yuko mubabaro tusangiye no kuremesha umuryango muri bitoroshe kuremesha abagenzi ba Prosper abo bakorana mubabaro turawusangiye ariko no ukumushikiriza Imana kugira ngo imwakire mu bwami bwayo Prosper yaramushinga nawe wijunja n'ijambo yaramumenyesha makuru yitanga cyane yakunda umwuga tumwifurije uburuhuko bwiza
nino kuri iyo nkuru yo mubabaro dusozereye ko n'amakuru mwakoze kudukurikira muri benshi mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze mugira amahoro ngahi wanyu.